tunywa. Bamwezika washika baragaragara. We tagumutana tuguma tunywa. Bamwezika washika baragaragara. We tagumutana tuguma tunywa. Bamwezika washika baragaragara.
Sikia chuma tugyohegwe duserebuke abo banse batubise tubere kuko bimeze bareke bagende baryame banyawe abiyumva begere tucungera karere tufise amahera tukagira umutima tumira bajama uyu munsi ndaganura wetagumutana wetasana
tuguma tunywa. Bamwezika washika baragaragara. Wetagumutana tuguma tunywa. Bamwezika washika baragaragara. Wetagumutana tuguma tunywa. Bamwezika washika ugire kubuge bugize. Wabonye shisha,
wabonye shisha.
Tumera mababa,
tumera mababa.
Ubonye njabuka,
ubonye njabuka.
Ucura guruka. Wetagumutana
wetasana
tuguma tunywa. Bamwezika washika baraga.